ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanyi bacyeye neza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu tudatinze amakuru yo hirya no hino ku isi. Aroyize bigira Imana umwanya n'uwawe.
Mwaramutse Thomas, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuzeje ku munsi wa gatatu ko ibifungurwa nka byose byaryo byasahuwe mu bubiko mu buraruko bwa Ethiopia. Ibi byatumye ONU ica ifata ingingo yo guhagarika gutanga ibifungurwa mu bisagara bibiri byo mu buraruko arivyo Desi na Komborucha kigaruriwe n'inteko za leta muri yindwi nyene. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yavuze ko yibwe n'abagwanyi b'umuhari TPLF uri kuragwanya leta ya Ethiopia hamwe n'abanyagihugu bawufasha muri urwo rugamba. Dujarric avuga kandi ko ku munsi wa kabiri n'ejo kwa gatatu amakamyo atatu ya pamu akoreshwa mu gutwara ibifungurwa yanyurujwe nayo mu ntara ya Amhara n'abasirikare bayikoreshereza mu bikorwa byabo bya misi yose. Tukivuga kuri ONU nyene, abasirikare indwi bamuka muri Togo bo mu nteko za ONU zagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali barishwe ejo ku munsi wa gatatu igihe imodokari yabo yaca ku gisasu catezwe mu ibarabara hagati na hagati muri ico gihugu. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric agaruka avuga ko yabwiye abamenyeshamakuru ko abandi basirikare ba Togo bo muri izo nteko nyene bakomeretse cyane muri ico gitero cyabereye mu ntara ya Bandiagara. Nta muhari n'umwe wigambye ko ari wakoze ico gitero. Muyavugwa hanze ya Afrika, abategetsi b'Ufaransa jo ku munsi wa gatatu bararekuye umugabo bafashe ku munsi wa kabiri yakekwa kuba yaragize uruhara mu yicwa ry'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi yamuka muri Arabia Saudite. Ufaransa bwavuze ko uwo mugabo azwi ku izina rya Khalid al-Otaibi bamwihenze ko igihe yafatwa n'igipolisi ku munsi wa kabiri ari ku kibuga cy'indege cy'i Paris. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko ku munsi hatangwa amakuru ku ngaruka ubwoko bushasha bwa COVID-19 Omicron bushobora gutera, ariko OMS ivuga ko hakiri kare kwemeza ubukari bw'uwo mugera. Kuva ubwoko Omicron butowe muri Afurika y'Epfo mu ndwi zibiri ziheze buramaze kugaragara mu bihugu 57. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko Omicron isa n'iyandukira cyane aho muri Afurika y'Epfo abayanduye biyongera ku muvuduko munini ugereranije n'ubwoko Delta bwayitanguriye, ariko yongeye koko hakwiye ubushakashatsi bwimbitse kugira hashikirizwe amakuru atomoye kandi yatohojwe neza kuri ubwo bwoko. Tedros agasaba ibihugu kwirinda icyo yise ingendo zo gukumira abandi mu kugara imbibe ku bihugu byo mu bumanuko bwa Afurika ahavugwa ko ari ubwo bwoko bwatanguye kugaragarira, ariko hari n'ibindi byemeza byerekanye ko Omicron yari ku mugabane wa Buraya imbere y'uko umuntu wa mbere atogwa muri Afurika y'Epfo. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden kuri uyu wa kane arahagararira inama mpuzamakungu kuri demokarasi. Ni inama ibera ku buhinga bwa video yatumiwemo abakuru b'ibihugu bitandukanye ku isi, abo muri sosiyete sivile hamwe n'abo mu gisata cy'abikorera utwabo. Irabira hamwe ugushyiraho ubupapuro rw'inzira bwo kunagura demokarasi ku isi no kurwaniriza hamwe abayibangamira. Ibihugu byatumiwe muri iyi nama birenga ijana birimo ibigendera kuri demokarasi n'ibindi bitari bike bikirangwamo intwaro z'igikenye. Abasesenguzi mu bya politike babona ko iyi nama ari akaryo ka Perezida Biden ko kwiyegereza ibihugu kugira barwanye neza intwaro z'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya bidacana uwaka na Leta Zunze za Amerika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti wa mwanyi mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Na uko maradio yanyu mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi, President Silvestre Ntibantunganya yabaye umuhuza w'akanama ka leta abakozi n'abakoresha.
Jewe rero mu kibanza c'umukuru uwo mugwi ico nkora no kuba umufasha worosha kugira ngo abo bantu bonyine bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo bababonye hagati yabo.
President Ntibantunganya yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996. Mu Burundi kandi ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakore n'amatagisi OBR ejo cyatangije icyumweru cyahariwe kwegeranya amakore. Naho mu Rwanda, umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu uramagana ihohoterwa abakobwa babuvukanye bakorerwa. Mugume hafi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhererero mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagennye President Silvestre Ntibantunganya nawe wahoze atwara u Burundi ku buyobozi bw'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro hagati ya leta, abakozi n'abakoresha. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yaganiriye na President Ntibantunganya
kuvuga yuko ari ibiganiro bihuza buriya imigwi itatu, harimo abaserukira leta, harimo abaserukira abakoresha, hakabamo rero n'abaserukira abakozi. Umugwi wose ukaba ugizwe n'abantu ndwi, hanyuma bose rero uwo mugwi ku gihugu ukaba urimo abantu 20 n'umwe. Hanyuma n'ibyo biganiro bikari ibiganiro biraba imigenderanire hagati yo migwi ibiri mu by'akazi kugira ngo akazi kame kagenda neza atanumwe akoresheje ingufu muri iki cyaki muri kiriya.
Ayo mabanga mujejwe atandukanye gute n'amabanga y'umuhuza bita ombudsman?
Urumva umuhuza ombudsman cyane nicyo cyo kuvuga nuko ari urwego rutegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ugiye kuraba ibyari byavuye mu biganiro by'Arusha. Uwo muhuza rero akagira ubushobozi ikomeye, hari naho usanga hasa hari n'ikintu gisa n'igisa n'ibyo, kuko bavuga bati umurimo wiwe ni ugufasha abanyagihugu kumvikana n'inzego za leta. Hanyuma bakavuga yuko rero umunyagihugu wese abona ikintu kimugoye ashobora kugenda akitura umuhuza umunyagihugu rositwaye. Ariko ngaho urumva yuko ari migwi, ni ukuvuga abaserukira leta, ni ukuvuga abaserukira abakozi, ni ukuvuga abaserukira abakoresha, bagenda bahura hagati yabo kugira birinde hakiri kare kwatangwara zotsa mu migenderanire yabo y'akazi, canke iyo hagize byagoranye muri migenderanire nabyo nyene bari mu nama babironderere inyishu mu biganiro. Jewe rero mu kibanza c'umukuru uwo mugwi ico nkora no kuba umufasha worosha kugira ngo abo bantu bonyine bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo bababonye hagati yabo.
Ubuhinga mutegekanya gukoresha kugira ngo muze mushe ku ntumbero mwishinze ni nk'ubuhe?
Ega si ubuhinga bw'iwanje, ahubwo ni ubuhinga bwabo nyene baganira. Wewe gusa icyo ukora ukagerageza kugenda ubafasha kugira ngo baganire bashitsa. Nayo handi jewe ibyo maze kubona mu biganiro ibyo ari byo byose, ikintu cya mbere gikomeye buriya ugiye kuganira kugenda ufise umutima wiyuguruye ugira uti uko biba kose ngiye kumviriza uriya mwene wacu, ngiye kumviriza uburyo dusangiye amabanga, ngiye kumviriza uriya nkoresha kugira turondere inyishu ku kibazo. Ukagenda ufise uwo mutima, umaze kugira umutima nta akibuza kuri jewe yuko inyishu ziza ziboneka. Ego hariho ubundi buryo umuntu namukoresha kugira ngo ugende urondera icegeranya abantu mugabo cyane 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 gikomeye no kugenda ufise umutima yuko ataye inzira atari ugufata iyo nzira yo kuganira iheze ikabafasha gutora inyishu ku bibazo wa mwabonye
umutima kugira uyu mutima kugira ishaka ni ibintu bimwe ariko murazi ko hari intabane nyinshi ingwane kubwanyu ingwane uwe mu rwanyu ushaka kujya nihize
ese nuza kwita igorane no uvuga ko no genda gusa nizeye abantu ngira ndi bazo ibazo byose bazoba bazanye bo nyene bizoza ari ibazo bagira bateka tubirongere igisho mu biganiro ico nkora no kugenda nizeza umwe wese no kugenda mbira umwe wese yuko afise uruhara ukagenda ngo kandi uraba ukuri aho kuri uko kuganira naho nyene kugiye kudashinge gukuri ibintu bigenda neza hanyuma kandi ukagenda yuko ugiye kuganira icyambere ugenda wisunga nkaha hari iyo mibona yuko ikibabuza cyane cyane ari biraba ari imishahara cyane ingene izindi nyungu ziri hagati yabo ziriho ni ukugenda uraba yuko inyungu z'umwe wese zubahirijwe bishingiye ku mabwirizwa agenga ibikorwa bakora yongeye kandi agenga imigenderanire hagati yabo hanyuma ukagenda gusubafasha umwe wese gutegera icyo umwe ari kuriwe kwibwirizwa kandi ukagenda ubafasha gutegera igishobotse muri icyo gihe ariko baraganira kuko bashobora kuzaganira wowe wishyize mu mutwe uti ikigenda kirose naho ubundi yocemera mugabo ugasanga ubwo nyine nta buryo afise kugira ngo acagishyira mu ngiro
ikintu mwifuza kuba mwamaze kurangura nko mu kiringo cy'umwaka murongoye uyu mu rwi nk'ibihe cyane nk'iki
Siti wanje ahubwo nogira ati umutima batanguranye kuva bumvikanye bagashiraho cyo bise mu gifaransa sha cyo dialogue no vuga yuko ari masezerano yuko abaganira cyo no vuga nuko bo nyine banyibwiriye tugitangura yuko kuva batanguye kubishira mu ngiro bagiye babona ko imigenderanire hagati ya leta abakozi bakoresha yagiye iba myiza gusumbya bakavuga ati ku buryo n'amayegeregere yarakunda kuvugwa cyane rwose usanga atakivugwa cyane mu Burundi wajumva rero icyo gihe noshima ni ukuza ashimangira nkomeza tugakomeza koko ubu mutima kuganira
Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwa hari radio Ijwi rya Amerika
namwe murakoze kwa mwadora kanya kugusigura iyo mirimo
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda ubukangurambaga bw'iminsi 16 ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina buzasozwa ejo kuwa gatanu umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu uratabariza abakobwa babuvukanye uvuga ko bahohoterwa babashakamo umuti ni inkuru ya Sumuta Kabuye
insanganyamatsiko y'uyu mwaka muri ubwo bukangurambaga igira iti witeteka rwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuri iyi nshuro yo kuzirikana iryo hohoterwa abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda barasaba leta n'imiryango itari ya leta kureba uko yabashyiriraho umwihariko kuko bo bakorerwa ihohoterwa rirenze iry'abandi Nikodemo Hakizimana uyobora umuryango w'abafite ikibazo cy'uruhu mu Rwanda yabibwira Ijwi rya Amerika
usanga umugabo aje akavuga ati barambwiye ngo turamutse turyamanye na kirasida barambwiye ngo turamutse turyamanye na kiramuvuduko w'amaraso barambwiye ngo uri umuti barambwiye gutera amahirwe tuza kumenya ko hari n'abatewe inda bafite abana twabonye ibintu tutari tuzi umugore ufite umuga akura akatubwira ati njyewe iwacu bantanzemo igitambo ku mashitani ndagira ngo mvuge ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa bafite ubumuga bw'uruhu n'umwihariko kuko ryo riba rifite intego hari gufata umuntu ku ngufu hari kumuhohotera kuko just ushaka kumusambanya ariko hari no gusambanya umuntu uri kuvuga ngo nimusambanya ndakira indwara nimusambanya ndagira amahirwe
Hakizimana avuga ko batarabarura abakobwa n'abagore bahuye n'irihohoterwa ariko mu turere turindwi bakoreramo abahohotewe ni benshi Umukobwa twaganiriye ari mu kigero cy'imyaka 20 yafashwe ku ngufu n'umugabo ufite umugore amutera inda amubeshya ko yifuza ko bazabana nk'abashakanye twahisemo kudatangaza umwirondoro
n'umubyaje ngo twabyaranye afite undi mugore ariko njye mba mbona ari umwihariko kuko abenshi ntabwo ari uko bagukunze ahubwo bagamije kureba ngo uriya muntu ni musambanya kandeba uko bimera cyangwa ndebe nawe igitsina kiko kimeze baba bafite amatsiko ateye ubwoba kandi bamba nari imyumvire ko hari n'igihe ushobora no kunyura ku muntu w'umugabo ukumva aravuga ati uzi nk'iki gikobwa ukirongoye atuwirirwa n'amashaba umunsi wose
iri hohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa n'abagore bafite ubumuga bw'uruhu rigera no ku babyeyi babo madamu Mukansanga n'izina twahaye umubyeyi wabyaye abana batatu bose bavukanye ubumuga bw'uruhu yabwira Ijwi rya Amerika ko nubwo we ndetse n'umugabo we badafite ubumuga bw'uruhu bavyaye abana bagufite
kuko natwe ntago twemerwa abagabo twashatse baraduta sibarindura mu rugo ngo nguyu umwana aba ikigo rya bwa nyina ndiyo byambayeho cyane byambayeho cyane cyabe cy'umugara kubwira ati gyewe iwacu ntago ibi bintu bihaba yarambwira ati twebwe wacu ntago ibi bintu bihaba cyo gutangaza ko ubu ngubu gyewe nta nyirakuratana baze kandi bahari kandi nawe arahari niba umugabo kwa ati gyewe uzarihira ibyo bizungu byawe ntabwo ucatse turamugora bya nyamweru abana ba nyamweru nicyo kirango cy'iyo karitsiye abakobwa ni ikibazo gushaka nta umushaka ko nta n'umukeneye icyo akeneye ni bya bindi yumvishe ni ya myumvire mike yifitiye ariko ntaga mushatse kuko amukunze nana mushaka wenda yanamukunze mu muryango waho yashatse ntago bazamwemera ntabwo iki ni igice tuzaniye mu muryango
izi impungenge bafite ubumuga bw'uruhu ndetse nabo babyaye bagaragaza nizo baheraho basaba leta gushyira umwihariko kuri iki cyiciro
icyo dusaba rero ndahera kuri leta habeho ubukangurambaga buvuga cyane kuri iki cyiciro cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu bumvikanishe ko ari abantu nk'abandi bumvikanishe ko kuryamana nabo bidakiza imyaku bidakiza ubukene habeho n'ubukangurambaga bwo kwinkludinga abafite ubumuga bw'uruhu muri sosiyete babonwe nk'abantu ubu buryo bwo gutekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari ikimanuka ari ikivejuru ari umuntu wavutse kubera ko iwabo baterekera iyi myumvire mibi ni nayo ituma duhohoterwa cyane iyi myumvire ikurweho
ubusanzwe tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ukurikirwa n'iminsi 16 yashyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1991 urasozwa itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 hizihizwa umunsi w'uburenganzira bwa kiremwamuntu Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwe gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Dusubire mu Burundi ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakore n'amatagisi OBR ejo cyatangije icyumweru cyahariwe kwegeranya amakori n'inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Ikigo OBR kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi kirashima ko abanyagihugu bamaze kwijukira gutanga amakori n'amatagisi ku neza y'igihugu Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa OBR yahaye abamenyesha makuru I Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza indwi yahariwe umutangakori Pacifique Munyeshongore yatangaje ko kuva mu myaka 10 iheze icyo kigo kimaze gishinzwe umwimbo wiyongereye ku bice birenga 380 ku ijana itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka uzoshika mu kwezi kwa gatandatu mwakuza ryerekana ko hazokoreshwa amafaranga ngana n'imiliyaridi 2,700,000,000 y'amarundi. Pacifique Munyeshangore arashima ko uburyo ikigo BR kizotoza bungana n'ibice 90% vyayo, akamenyesha ko ari ikimenyetso gikomeye kuko abahora bafasha Burundi bakuyemo akarenge cyane cyane ifashanyo zahora ziva Iburaya na Amerika. Yamara iryo yongerekana ry'amakori n'amatagisi harababona ko ribabangamiye. Akarorero niko riheruka gushirwa ku mapikipiki n'imodoka, aho guhera mu kwezi kw'icyenda uno mwaka abatunze amapikipiki n'imodokari bari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 500,000 cyangwa miliyoni hakurikijwe ubukomezi n'agaciro by'imodoka. Uku niko abatunze imodoka n'amapikipiki biyamirije iryo kori kw'ijwi rya Amerika.
Uburyo dufateho igiciro bavuze cya moto 10,000 amahani menshi bakagabanya bagashyira nko kuri 5,000 umwe, kuko ubukene bunini bwinshi unagubwira turaho n'amahera y'amadresema usanga bigorana.
Nugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yongeye ko kuyandi twari dusanzwe turi ha kuri dusanzwe turi ha turondera amadokima amataxi n'ibindi. Ni nk'uruhombo kuri twebwe, ni nk'amaheraje kutunanira gose kuriha ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze y'igihugu, amavuta, ibindi byuma by'imodoka, amapiece de rechange.
Ni ibintu bishavuje cyane, ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo, ahubwo cyenda tangara cyane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye mu nda.
Icyo bikoze umuyobozi mukuru wa BR yabishuye muri cyo kiganiro yatanze ko bo kwihangana kuko ayo makori ariyo ateza imbere igihugu.
Mutanga kori ko yotangi kori atagonana aya makori abene igihugu batanga niyagaruka akabasubira ko niyagaruka agafasha mu iterambere. Ubu buryo twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara, nibwo buzokubaka izo nyubako, nibwo buzogura imiti, amashure ariko arubakwa. Igikuru muri ibi ni ukuraba ko ubu buryo tuba turiko turegeranya bukoreshwa neza, cyane cyane abafise ibikorwa bisana umwimbu bariko barakora gutanga ikori batagonana.
Ikindi kirajishinga ikigo BR n'abagwizatunga bagicisha ibidandazwa mu kinywabi hamwe n'ivyo Uburundi bushora hanze bikiri ku rugero ruto.
Iyi ni ntambara ya misi yose, ibiturire fraud singaha mu kigo BR gusa, iyi ngeso mbe iri ahantu hatari hake. Imigambi yarafashwe kugira dushobore kwanya abo bakaboko, haracaboneka uyu canke uriya akigendera muri izo nzira zo mu binywabi kandi bamwe bakabigira nkana. Naho gushora ibidandazwa mu mahanga byagiye biriyongera, ibyo igihugu gikura hanze biracaruta ibyo dushorera hanze gushika ku miliyaridi 394 n'ibice 95 mu mezi 5 ya mbere y'uyu mwaka.
Uyu mwaka rigize inshuro ya gatandatu Uburundi buhimbaza indwi yahariwe gushimira umutangakori kuko yatanguye guhimbazwa ubwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2016. Hategekanijwe ibikorwa bitandukanye harimo guha ubushimwe abatangakori batanze amakori n'amatagisi menshi kandi batagoranye kurusha abandi. Uwo munsi mukuru ukazohimbarizwa i Bujumbura ku itariki 21 z'uku kwezi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika noneho tuzana no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Joe Biden uyu munsi akoresha inama mpuzamahanga kuri demokrasi. Inama irahuriza hamwe ku ikoranabuhanga rya video abategetsi b'ibihugu bitandukanye, ab'imiryango ya sosiyete sivil n'abikorera ku giti cyabo. Kuri iyi nama dukurikira inkuru ya Patsy Widakuswara umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukurikira buri munsi amakuru y'ibiro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche cyangwa White House. Mugenzi wacu Temistope Mutijima yayidusemuriye arayitugezaho.
Iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa Bwana Biden ubwo yiyamamazaga, aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera. Zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi, gukumira imitegekere y'igitugu, gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabira inama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego. Madame Jane Psaki ni ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu.
Uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganirize ku nzitizi, ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera kuri demokarasi, ku buryo demokarasi yabyarira umusaruro abaturage babo hagendewe ku nkingi zimwe zirimo gutsimbakaza demokarasi, kurwanya igitugu, kurwanya ruswa no guteza imbere iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu.
Ntabwo bigaragara neza uburyo ibyo abazitabiriye inama baziyemeza bizashyirwa mu bikorwa. Mu gihe itazaba ari imyanzuro teka, leta zizaba zigikeneye umusanzu n'inkunga by'abazigize kugira ngo bye kuba amasigara cyicaro. Madame Stacy Godard, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubuhanga mu bya politiki mu ishuri rikuru rya Wellesley ryo muri leta ya Massachusetts, ati witegereje kuri gahunda y'inama urabona ko biri mu ntekerezo gusa. Madame Stacy Godard yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona haganirwa ku bintu bifatika nko gukorera hamwe mu matsinda ku kibazo cy'umutekano w'amatora. Icyakora kubwa mugenzi we Steven Feldstein, umushakashatsi mu kigo Carnegie Endowment for International Peace, wasangiye inama igaragaza itandukaniro rinini cyane n'ubutegetsi bwabanje, ibyo avuga ko ari ingenzi cyane. Ibyo akabihurizaho na Bwana Christopher Walker, umuyobozi wungirije ushinzwe inyigo n'ubusesenguzi mu kigo National Endowment for Democracy.
Ubukangurambaga no gushishikariza abantu ndetse no kwibanda ku gukorera hamwe kuri izi ngingo z'ingenzi zerekeranye na demokarasi bimaze kugaragara nk'intambwe y'umwihariko cyane mu butegetsi bwateye.
Abategetsi bo mu bihugu bisaga ijana nibo batumiwe muri iyi nama, birimo ibigendera ku mahame ya demokarasi, ibikiri hasi cyane mu kuyubahiriza, ndetse harimo na leta zikirangwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Ubushakashatsi kuri demokarasi bukorwa n'ikigo Freedom House cy'i Washington bugaragaza ko ibihugu 77 muri ibyo bigaragara mu bwisanzure busesuye cyangwa se biri ku rwego rwuzuye mu kubahiriza amahame ya demokarasi. 31 byo bigaragara nk'ibiyubahiriza mu buryo bw'igice, hakaza n'ibindi 3 bitayubahiriza namba. Ibyo 3 bifatwa nk'ibitubahiriza amahame ya demokarasi birimo Iraki, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntibatumiwe. Nubwo inama atari umwanya wo guhuza isi hagamijwe kurwanya Uburusiya cyangwa Ubushinwa, ariko kandi ni n'umwanya mwiza kuri Bwana Joe Biden wo kwegeranya ubufasha mu guhangana n'icyabona nk'uruhare ibyo bihugu bigira mu gutiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu. Madame Stacy Godard ati:
guhuriza hamwe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi ni bumwe mu buryo bwo kwifashisha mu guca umurongo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo ndetse n'Uburusiya n'Ubushinwa, no kugerageza gukangurira ibyo bihugu guhitamo uruhande. Gusa bidatunguranye, ibyo ntabwo bigaragara neza ku bihugu nka Korea y'Epfo, ibihugu nk'Ubudage bishingira cyane ku bucuruzi bikorana n'Ubushinwa mu iterambere ry'ubukungu bwabyo.
Ku bwa Bwana Liu Cheng, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije w'Ubushinwa, iyi nama izabangamira ubufatanye bwari busanzwe hagati y'ibihugu.
Niyo ibihugu by'abazungu mu byiciro binyuranye byishyiramo byita ibindi ko bigendera kuri demokarasi cyangwa bitayigenderaho, bigatunga agatoki imitegekere ya demokarasi y'ibindi bihugu.
By'umwihariko, Ubushinwa bwarakajwe cyane n'itumirwa rya Taiwan muri iyi nama, bwo bufata iki kirwa nk'intara yabwo ishaka kubwiyonkoraho. Muri iyi nama abakuru b'ibihugu bazashishikarizwa gutangaza ingamba zinyuranye zigamije kwimakaza demokarasi. Icyakora ntabwo bizwi neza n'ibizo zizashyirwa mu ngiro. Ku bwa Bwana Steven Feldstein, ibyo birashimangira uburyo Amerika igitsimbaraye ku iyubahirizwa ry'amahame ya demokarasi. Icyakora ku rundi ruhande, hakaba abakomeza kwibaza niba koko Amerika ikwiye kwakira inama kuri demokarasi. Ugushidikanya kwabo bagushingira ku gitero cyagabwe mu kwa mbere k'uyu mwaka ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol n'abashyigikiwe ari Perezida Donald Trump, bashaka kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yari amaze gutakaza. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden wa Amerika buvuga ko ari ubwo bushobozi bwo kwemera inenge no guhangana nazo mu buryo bunyuze mu mucyo ingufu z'umwihariko ku bihugu bigendera kuri demokarasi iyo nama igamije kugaragaza.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, ndabashimiye cyane ko mwayakurikiye. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Radio nziza y'icyitegererezo ry'Amerika, radio yanjye, radio yawe. If you're America, if you're America.